Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri aka kanya muri kumwe na Jevidere niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mugambwe Ranaka uharugwa muyitavuga rumwe n'imigambwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi usaba leta ya Burundi kureka abanyepolitike batagize uruhara runini mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagatahuka kugira baje mu matora nk'abandi Barundi.
Nuhamagarira n'ingo gwaruka go muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura ibyo byaha byo kwama bakubitana.
Woni yarwe isbaricako umukuru w'umugambwe Ranaka hamagarira ugwaruka go mu yindi migambwe mu Burundi koroherana. Ihuriro Justice for Burundi rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu mu gihe Tanzania itohagarika ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umugambwe Ranaka uharugwa mu itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi usaba leta ya Burundi kureka abanyepolitike batagize uruhara runini mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagatahuka kugira baje mu matora nk'abandi Barundi. Umukuru w'uwo mugambwe yabishikirije kuri uno wa kane mu kiganiro ku bamenyesha makuru. Inkuru Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Muri icyo kiganiro kwa bamenyesha makuru warongoye umugambwe utavuga rumwe na leta usanzwe uri mu runani Senaret yashikirije ko umugambwe arongoye wiyamirije cyose coza chonona integuro y'amatora mu 2020. Aloise Baricako agatunga gatoke ibikorwa bibi by'ugwaruka gwegamiye imigambwe imwe ibikorwa bijanye no kutihanganiranirana.
Twe burya muri Ranaka icyo kibazo twatwara gitoreye umuti kuko twe gwaruka rwacu twagwishe inyange. Inyange ni ukuvuga kanyoni kera katagira kose. Nuhamagarira n'ingo gwaruka go muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura ibyo byaha byo kwama bakubitana bakamenya ko imigambwe uno munsi uri umugambwe Ranaka ejo ukaja mu mugambwe sabanya Frode buhijya ejo ukaja mu mugambwe Senel hijya ejo ukaja muri Senel David bamenya ko imigambwe irahera ariko uba wakubise cyangwa wakomerekeje ni mwene wanyu baravukana bashireho umutima ugukundana bibagire ibijanye no gukunda umugambi gusumba ibindi byose. Abarundi rero basigaye ubwo gwaruka rushaka gukunda umugambi gusumba Uburundi rwakunda umugambi gusumba bo bavukana. Icyo twabwira ni uko boshiraho umutima gukundana bakareka gusha umutima wo kugira ngo bakorere umugambi wabo. Ikindi ni uko nabajya bagwaruka naho rukubitana biravyo mu bisanzwe bakora abanyapolitiki gusanga rya gwaruka mu bisanzwe ataco gunguka hanini kuko ni bake muri rya gwaruka usanga bagize ikintu bimarira n'inyuma y'iyo matora.
Indongozi y'umugambwe Ranaka imenyesha ko witeguriye kwitaba amatora y'umwaka 2020 ugashima ingene umugwi w'igihugu Seni ujejwe kuyategura uriko urarangura ibikorwa vy'imbere yayo. Aloise Baricako arongoye Ranaka agafatira kubijanye no gutanga intonde z'abifuza kuja mu migwi yo mu ntara no mu makomine izoba ijejwe gukurikirana ayo matora vyabaye mu muco kurusha uko vyahora.
Seni yaratumye ko nivyo amadosiye y'abantu bashaka kuja mu masepi mu minsi za naho nyene izotuma ko bashaka kuza mu masesi. Nukuri ngaho umuntu yoshimira Seni kuko Seni yabikoze neza bwa mbere yabikoze ku gihe iratanga umwanya ukwiye siko byahora kera. Kera baratujuragize hanyuma ica kabiri isaba impapuro zijya bashira muri dosiye zoroshe kuronka cyane nta mapuro zigoye zirimo nibintu wari wese usanga nk'abashomeri babifise. Ikindi kandi ushima nuko yashatse ko muri izo hojamwo abashomeri.
Umugambwe Ranaka utera kamo abanyapolitike bahunze igihugu gutahuka bakifatikanya n'abandi Barundi kwitegurira amatora mu mwaka 2020 mu gihe abategwa kamo kugira batahuke mu gihugu harimo abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 uwarongoye uwo mugambwe afise cha saba leta y'u Burundi
narebye natwebwe amatora zoyitabira neza cyane nakira cyane muri sinarede gushika no munsi kuko turahuza kuri ico kintu cyo mu mato kandi muri sinarede umugambwe uragumana independence yawo igihe duhuza kuri ibyo byo guca mato ntakibuza ariko igihe tutohuza kubindi urumva ibyo byo bari bindi ariko gushika ubu kuri iki cyo guca mato turagihuza kandi nabo nyene cyandakibandaniriza ko uyabuze ibyo imitahe nuko hariho byukuru abanyapolitike bari hanze bari ku mitahe ariko nibaza ko leta y'u Burundi kubera ishaka ko amatora nayo nyene yogenda neza kandi yarabivuze ko ishaka kugenda neza nibaza ko yoraba mu banyapolitike byukuri atakiboneka neza ko boba baragiye muri bijya gihirika by'ubutegetsi atagi ntukinini kibagira gihari barahari ko botaka kugira ngo nabo nyene bategura amatora arimo bose byo bavyiza.
Umugambwe ranake uvuga kuzitabira amatora mwaka 2020 umenyesha ko wiyamiriza inani z'imigambwe zose zivuga ko zizitabira ayo matora aho zoturuka hose. Aroyizi bari cyako arongwe uwo mugambwe akavuga ko ivyabaye mu myaka iheze vyatumye umugambwe uri ku butegetsi wihariza ubutegetsi kuva mu mwaka 2010. Umugambwe ranake uri mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bamwe mu bari muri go baherutse kumenyesha ko bimirije gutahuka mu Burundi kwifadikanya n'abarundi mu matora y'imirije. Ivyo biruko mu gihe hari abanyapolitike baherutse kwiyonkora mu runani senared bashinga runani sefor nago nyene ruvuga ko ruharanira amasezerano y'abarundi y'Arusha muri Tanzania.
Yari nkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikejwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ihuriro Justice for Burundi rigizwe n'abashingwa manza b'abarundi n'abanyaburaya rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu hamwe Tanzania itohagarika ingingo y'ugutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu mu itangazo bashize habona abo banyamategeko bemeza ko babifitiye uburenganzira na rijya zimwe mu mpunzi zamaze kubitura. Basaba umunyamahanga mukuru ajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu muri ONU gufata iki kibazo mu minwe kugira gondoza abategetsi ba Tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu ashingwa manza batanu bagize urwego nyobozi rw'ihuriro Justice for Burundi babiri b'abarundi na batatu b'abanyamahanga barimo umubirigi Bernard Menge azwi cyane mu madosiye y'u Burundi bemeza ko ari impunzi zi muri Tanzania zamaze kwitura iryo huriro inyuma y'umwumvikano wa leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana abarundi bose bahungiye muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza. Igitigiri cy'impunzi zituye abashingwa manza ntikizwi. Icyo bikora bene kwizerwa basigura ko impunzi zabituye zabatakambiye zibabwira yuko ziramutse zitaje zifite ubwoba ku mutekano wazo. Ihuriro Justice for Burundi ryibutsa ko rikurirwa n'amategeko kuvugira no guhagarara mu gishingo cy'abantu badashobora no kurukura mu kanwa mu bantu benshi ngo biyerekane kubera gutinya ko bibagira ko ingaruka mbi muri Tanzania. Abagize iryo huriro ry'abanyamategeko bibutsa ko ingingo ya Tanzania yo kwemeranya n'u Burundi gutahukana impunzi harimo n'izitabyifuza ihonyanga amategeko mpuzamakungu kandi iteye kubiri nayo. Bavuga ko ico cemezo gifashwe mu gihe Geneve mu Swisse abagize umugwi utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 bafite umwitwarariko mwinshi w'icubuka kiri mu gihugu ahavugwa abantu badasiba kwicwa. Bongera ko kwa iki cemezo kiraje ishingana rijya mu makambi y'impunzi aho amasezerano ya Geneva cubahirijwe abanywanyi b'umugambo utavuganwa n'ubutegetsi senere badasiba kuja kwiyandikisha nk'impunzi batinya kwicwa nk'abagenzi babo mu gihe abandi bo mu migambo itavuganwa n'ubutegetsi nabo babayeho mu kinyegero. Ibivugwa abashingwa manza bashimangira ko ataguhuguza kurimwo kandi ko batatu kuri batanu bateye umukono kuri no rwandiko basohoye bishikiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya gatandatu ukwezi maze mu biganiro bagiraniye n'abaserukira impunzi basanga nta kinyoma na kimwe kirimwo mu bishikirizwa. Munduiza, abanyamategeko bagize Justice for Burundi bamenyesha ko basavye umubonano umuserukizo wa SR ku cicaro gikuri Geneve kugira ngo bamenye utwigoro nyezina wo muryango wa ONU ujejwe impunzi utekanya gukora mu ntumbero y'ukubahisha amahame yabo ushingiye ko. Ihuriro Justice for Burundi risaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu muri ONU gushikira utwigoro twose kugira ngo amategeko yubahirizwe rinemeza ku iruhande yo gutaka ibihugu vy'akarere hamwe n'amakungu rishobora no kwitura n'urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane ku Cour Internationale de Justice mu Gifaransa hamwe n'urukiko rwa Afrika rujejwe agateka kazina muntu ku Africain des droits de l'homme et des peuples mu gihe ivyo kugondoza leta ya Tanzania vyose endwa. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze Burundi na Tanzania vyumvikanye gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri ku butaka bwa Tanzania kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi w'umwaka. ubu ziharurwa mu 180. Iki cyemezo naho kuva higi yahabona aciyamijwe n'abatari bake gushika ubu leta ya John Pombe Magufuli batazira bulldozer yavuze ku ingingo yafasha intabanduka mbere nagabisha amwamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ariko arayigwanya cyo kimwe na bamwe mu bakozi ba ASL yagiriza kubuza impunzi gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Eroje Urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda aba bakwizinga Kirehe mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu bagirize inzego z'ubutegetsi kubibagira kubijyanye n'ibikorwa remezo ivyo bavuga ko bibasigaza inyuma mu iterambere. Umenyesha makuru wacu Temistock Mutijima yabagendeye maze adutegurira iyi nkuru.
Kirehe nabutse nyine basokumwa ba data ivuka kirehe bose bateka Kirehe ariko byagiye bigira bicanga benshi n'ubukene bamwe bakasohoka bagera bagapfa
ku myaka irenga 80. Umusaza na wigira Karori ubuzima bwe bwose kuva avutse kugeza ubu abumaza ku kirwa cya Kirehe muri Nyamasheke aratunyurira muko babaye wakukirwa
kandi tubasha no guhinga ntabwo sheta ngo ndahinga ubwo rukunywa amazi ikivo nanda cyo kujya kuvoma ku mugezi hakuri hakoreze bacyane hayinga bake n'imirima ntayo masamo n'imake n'abamwe n'abamwe bafite kandi bitongo tudukagusa turi ku irembo ntoratora n'umugoranye nta n'icyo kibasha guhinga naho ararwaye n'umurwaye nanye n'umurwaye
ni ku kirwa gituwe n'imiryango hafi 200 igizwe n'abarenga 100,000 kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu. Mu bijyanye n'inzego z'ubutegetsi Kirehe n'umwe mu midugudu ibarizwa mu murenge wa Macuba karere ka Nyamasheke. Aha ku Kirehe uretse ishuri ribanza ndetse n'ivuriro ry'ibanze Poste de Santé naryo rikora kugeza isaa 9 z'amanywa imirimo igahagarara nta kindi gikorwa remezo wahasanga. Igihangayikishije abahatuye kuruta ibindi ariko ni ukutagira amazi meza.
Ko tuze amateka yaho narwo havukiye nta mazi meza uyu ni mwaka wa gatanu batwizeza ngo bazaduha amazi ariko na n'ubu ntaraza. Dora twibuza mu manama hose nta ntibaduhe gisubizo.
Tunywa amazi y'ikivu kandi batubwira ko amazi y'ikivu ari mabi ari mw'inzoka abari mabi mbese ntago rayo kunyobwa ariko niyo tunywa kubera ko niyo tubasha kubona hafi
kugira ngo babone amazi meza. Abatuye Kirehe bibasaba kwambuka ikiyaga cya Kivu bakajya gushakishiriza hakurya yacyo kuba bikora umunsi ku wundi ni urugendo rutoroshye.
Tugiye tukakodesha amakoperative afite amato tukaya amafaranga 1,000 ariko ngiye kandi yigeze hano na amafaranga 300 nuko tuyanywa nubwo buzima dutubayo
ubu tuvoma hakurya abita ku munimba abantu babasore bagira mu gitondo bakaza nka saa 5 za sita
hari hakurya y'amazi iyo tuhageze hari gihe duhora n'umuyaga nuko abenshi tuzi koga ntawe ari wapfa barohama ariko bakoga bakomoka kuko abenshi bazi koga cyane urumva ni ikibazo urumva rero hari gihe twabyizera cyane hakazaho igihe hazaba ingorane.
Abatuye Kirehe ya Nyamasheke kandi bagaragaza ikibazo cyo kudindira mu iterambere baterwa no kutabona umuriro w'amashanyarazi nka kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze.
Nta terambere rijya ritugeraho abandi hakurya ya miririba bafite kwishyira hamwe bakora ku cooperative runaka bakoresheje umuriro ariko twebwe nta bitugeraho duhora turi hasi utazi ubucuruzi ubwo busambaza ahoraho ngaho nta murimo afite kandi afite ubundi bwenge apfundikanye mu mutwe ku buryo yakoresha afite umuriro.
Nambutse ngiye gucaginga telefone ndayicaraho kugeza igihe iruzura nyigarura kuko ari yeto zisigayo zigahera burundu
kandi ahandi bizimba by'ahandi hose iterambere ryagiye rihagera bafite umuriro bafite amazi twero twabe icyo twazize.
Aba baturage bagasaba inzego z'ubutegetsi kubibuka kimwe nk'abandi banyarwanda.
Hari gihe twumva ngo umuyobozi runaka yagiye ahantu ngo yahasize ngo umuhanda ngo yahasize ngo amazi ngo hatanze umuriro turifuza ko natwe leta yatuzirikana nk'uko bazirikana ahandi kuko dutuye mu gihugu kimwe ntabwo twagumye kujya tubyumva gusa ngo tubyumvire hirya ariko twebwe tubitegereze tubibone twumva nyine twebwe tutazwi mu gihugu tubimeze nk'abaritakirimo
tubonye amazi ubwo nubwo ngo ikibazo cy'inzoka abana barwara n'abakuru ntabwo inzoka z'umuntu adakongera kwica abana ariko ubu ngubu nicyo kintu gihura n'abana cyane aravuka kubera kunywa amazi mabi akavukana inzoka z'umunda cyane n'uko
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke iki kirwa kibarizwamo zirizeza abatuye aha ku Kirehe ko hari gahunda yo kuhageza amazi meza. Uyu ni Bwana Ntaganira Josué Michel umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ku murongo wa telefone.
Hari ibyo bita iriba mbakuzimu hari gahunda yari yuko bazashyira ayo mariba amazi uzamuka ya pompage aba mu kuzimu ndaza kubaza ko muri ari soft center tubinoze kwakeneye byihuta ariko ubundi igihe bamaze ayo kunywa bavomaga hakuno ikirambo n'itaraje ndende noneho ari bakoresha muri busanzwe icyo bavugaga ariko tugatanga inama kujyana mu buzima y'uko byibura bagiye bashyiramo siro kugira ngo yice mikorobe ziba zirimo bakoreshwa harimo siro iraza gutuma byibura ubuzima uwabyongereyeho cyangwa se ukoze mu buryo bwibura butanga icyizere cyatuma batangira mu buryo bora.
Kubirebana n'umuriro w'amashanyarazi, uyu muyobozi yabwijwe rya Amerika ko barimo kuvugana n'ibigo bitanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba harebwa uburyo byakwagurira ibikorwa byabyo aha ku kirehe. Aba baturage barataka kutagira umuriro n'amazi meza mu gihe bibiri mu bikorwa remezo by'ibanze leta yari yijeje kugeza ku baturage bose amazi ku kigero cy'ijana ku ijana, amashanyarazi kuri 50% bitarenze umwaka w'2017. Uyu muhigo waje kwimurirwa mu mwaka w'2024, aho kugeza ubu imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abarenga 80% mu Banyarwanda bagerwaho n'amazi meza, mu gihe abarenga gato 50% bagerwaho n'amashanyarazi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Itangazo ryatewe ko igikumwe n'umunyepolitike murundi azwi cyane Chauvino Mugwengezo ku igenekerezo rya 10 ryo ku kwezi kw'icyenda rivuga ko abakuru b'imigambwe, abanyepolitike hamwe n'abarundi batari bake bakoraniye i Bruxelles ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi ku igenekerezo ry'icyenda ryo ku kwezi nyene, kugira ngo bihwezaho urugamba rwo guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha, amahoro hamwe n'ukurekuriranira bigeze. Uyu munsi kuwa kane kandi umugambwe Ranak wahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kijanye n'indyane ziri mu runani Senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Mukanya mugenzi wacu Frederic Ngondikije yaganiriye na Frederic bamvuga inyumvira icegera c'umukuru w'urunani Sefor Arusha hamwe na Alois Baricako umukuru w'umugambwe Ranak. Bamvuga inyumvira atangura avuga ku mvo zatumye urwo runani rushingwa.
Bambere hoho ntangure mvuge yuko itangazo mwabonye ntiryari igitangazo gusa kwari kumenyesha yuko ubwo runani rugiye kuvuka. Ubundi hari itangazo mwabwirizwa kuba mwabonye ngira ngo rimwe riraza imbere yuko kino kiganiro gitangura, risigura neza imvano y'uru runani rushasha twashizeho.
Izo nazo ni zihe?
Icyo nica ubwo runani rugizwe n'imigambwe prona, turi kumwe na ipedezi kamibanga, turi kumwe na kazef dede, turi kumwe na nundi mugambwe utwagwa n'uwitwa Prosper, turi kumwe kandi n'abandi bagiye n'icubahiro ariho na ambasaderi Julien Nahayo, hariho na jewe hanyuma rero n'abandi turi kumwe n'abandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira. Abo bose tugomba gufatanya iyo nzira
urwo runani
neza bazabashize euro ibi uru inkomo kuri ubwo andiko.
Urunani rwanyu Sefor Arusha rutandukaniye he n'urunani Senareda?
Aho bitandukaniye bwa mbere igihe twari ko turubaka Sinarede, twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa shingiro, twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi. Munyuma warangoye Sinarede arabyitegereza, twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri chawarongo vye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu ngo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ndishora kubandanya uko urumva ibyo byo byumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ndishora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamo abavero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
mu majambo make mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira turetse kutaja mu matora iyindi migambi ngendegwa ko yunanise for arusha ni ihe mu majambo make cyane gose
mu majambo make cyane gose ubwa mbere huko nuko dufatanya n'abandi barundi bariho baba bahunze baba hagati mu gihugu kugira ngo twiyumvire igituma izindyane ziguma ziza uko amatora tashe abantu bashaka kwigumagiza ku butegetsi twokora iki kugira ngo abarundi twumvikane ingene abarundi bose bari butwagwe mu mahoro nuko mva intwaro kwiyumvira intwaro yoza ishira abarundi hamwe yisunza amasezerano ya Arusha ico ni kintu ca mbere tubwirizwa gukora no kuvuga kurondera abarundi yo bari abahinga abanyagihugu basanzwe dusenyera ku mugozi umwe hanyuma turaba ingene torondera ubutegetsi intwaro iza gushira imbere iteka ry'abarundi atariza gufatira ku mwoko cyangwa gufatira ku madini ari intwaro ije gufatira kuri kamere ku Burundi no kuvuga umunyagihugu w'Burundi abwirizwa kuronka ivyo abwirizwa akenera kuva ari muto gushikatse maze hako tudukwama tuzatura turarondera abarundi baja mu bukene bajanwa mu bukene ku nguvu abarundi bahendagizwa n'amadini abarundi bahendagizwa mugabo bakabasamaza aho kubereka ibizo bagira akamaro ibizo batungira abana babo ejo bigatumye igihugu cyacu
uyu munsi bwitondo kandi ibujumura mu Burundi umugambira nake wakoresheje ikiganiro watanze ikiganiro ukaba waciye hirya no hino cyane cyane indyane ziri mu muhari Senared nashaka turi kumwe n'umushyaka ntaye Baricha kwa Louise arongoye uyu mugambwe atubwire mu majambo make ikintu bashikirije amenyesha makuru
ego amenyesha makuru no munsi ico twabashikirije nuko twari duhagaze ahanini kubijanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari migambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo agukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icana canamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora bizere umwe anaki twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe zimwe mushya nahe baracha kwa Louise zirafise amakenga kuvyerekeye cyane cyane nkuko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na masezerano yarusha eka ivyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise
bwe barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri sinarede ivuga akoro darusha n'ibwiza shingiro y'2025 none ivyo bavuga ko bapfa niba bemera demokrasi hari uwababujije yuko babivugira muri sinarede hari uwababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo yakore darusha n'ubwiza shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu yababaza igishasha bazanye nawe ndetse ko namwe bagiye bati ni kike kitari mu byo sinarede ariko irakora atari muri bya bindi nyene by'uko imigambwe cyangwa inani tavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ngaha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byabaye biri kuri we abonye biri kuwundi ukamengo niyo bibandanya tuvuga
musa nabatemera musha nayo baracakora bizi musa nabatemera ibivugwa no runani Sefort Arusha kubganyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'iki cyangwa iyo migambwe itangaza kutazoje amatora ikintu mwibaza cyo bagituma izo nani zitangaza amajambo
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kwikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira kariwe boba umukuru w'ubwo runani ugatsindwa habaye amatora ucuvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko bozabaremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo Sefort igutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yokitubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakogwa nari bundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kwikwegera
reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okello mwiwe neza mwaramutse neza munihega Okello
ndi mu majyaruguru ya Uganda pade
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane kurunani rushasha Sefort Arusha tukavuga kandi no ku kiganiro umugambwe uri mu Burundi watanze uvuga cyane cyane kubyerekeye indyane ziri mu runani senare de duga ku ijambo ikibazo icyumviro mu kanya gato
icyumviro by'ukuri reka ndebe ku ruhande rwa opposition ni aba opposition bareba inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agari cyo kiri imbere babanze barebe se umuturage n'iki tuzamumarira se n'iki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo murakoze
Okello reka mushana Frederic wamvuga inyumvira mu gice muvuze ku bishikijwe ivyumviro vya Okello avuga cyane cyane ku nyungu abanyapolitiki batavuga n'umwe na leta z'abanyagihugu boshira imbere uko niko byifashe mu runani Sefort Arusha
bwa mbere mbanze nibutse no turi kumwe Aloyse nahora mbaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziwe muri izi nama turimo tuguma tubwira nta wanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira gwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi none tugomba turimo turondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora bwa mbere ho abariko baraja matora ni baronkiyo myanya yabo mugabo turego turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivyukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka kwasubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza
mushika nahe bacha kwa Aloyse namwe ku cimbo cha Okello avuga ko abanyapolitike cyane cyane abo batavuga rumwe na leta bushira imbere inyungu z'abanyagihugu akaba yavuze kandi ni ikibazo cyo korohereza abatavuga rumwe na leta duga kwijambo mu kanya gato cyane
yo kero ndamushibikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki twita ko dutwara imigambi hejuru twabwira gushyira imbere neza y'abanyagihugu cyane cyane neza y'abantu banyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuga ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirizwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza
ibiganiro rero na makuru twa bafite kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Jwi d'Amerika. Dushimire engineer Justin Twaits yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Alimaskara yadufashije kwegeranya ibiganiro vya hagerikwe na Etienne Karekezi kuri mikrofoni ya Manager Denyonga. Mugire bihe byiza mu wandanya kumviza radio yanyu Radio Jwi d'Amerika.